Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi ya mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kwa gatatu itariki 22 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2020. Muri kumwe na Frederica Nkundikije. Inama nshinga mateka ejo ku munsi wa kabiri yaremeje integuro iteko rigenga akarusho umukuru w'igihugu arangije ikiringo azohora aronswa mu Burundi.
Jewe simvuga nkawe ahubwo mvuga yuko izi miliyoni amajatana zari zikwiye kuvaho zose. Ni meilleure allocation umugore wavuze nayo ndikavaho.
Uyo ni Pamphile Malaika mu nshinga mateka serukira intara ya Muyinga.
Habiharo birebire yanditse nibyabaye modifie byabereye muri komisiyo. Donc uyu rero nyine cyubara umukuru w'igihugu hari uno munsi nta ruhara bifise mu bintu bintu cyuko turakora.
Iyo nawe ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga mateka i Burundi. Inkuru cy'ukimwe inkuru ivuga ku murwi w'igihugu cy'u Burundi wigenga ujejwe gatya kazina muntu CNDH wasavye ubushikanji bw'abakozi n'abakozi kubangira ku ngingo yo gukata amafaranga ku mushahara w'abigisha. Inkuru yerekeye ingingo yatunganijwe na Leta y'u Rwanda yo gukura amafaranga ya visa ku banyagihugu bava muri Afrika hamwe n'abava mu bihugu bihurikiye mu ishyirahamwe Commonwealth na Francophonie. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere ya Afrika dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise.
Urakoze Frederic. Turahera mu yavugwa muri Afrika. Sentare muri Kenya yarahaye uburenganzira inzego zijejwe umutekano kugumya abantu batanu bahagaritswe ku munsi wa gatandatu bakekwa kuba bariko barategura igitero cy'iterabwoba ku murwa mukuru Nairobi. Abo bantu bagizwe n'abanyasomaliya batatu, umunyamerika umwe, hamwe n'umushoferi wabo w'umunyakenya. Inzego za Kenya zijejwe umutekano ziri magabo kuva habaye ibitero bya Al-Shabaab mu buseruko bw'ico gihugu muri uku kwezi. Uwo muhari ugabisha ibindi bitero ku Banyakenya no ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Al-Shabaab uhiga kugaba ivyo bitero muri Kenya kuko inteko z'ico gihugu zagiye gufasha inteko z'ubumwe bwa Afrika muri Somalia zishigikiye Leta ya Somalia. Umwe mu bategetsi bakomeye baje bava mu mahanga kurwanira umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab nyene avuga ko yitandukanije nawo kandi yiyunze na Leta ya Somalia. Zubair Al-Muhajir yatahutse muri Somalia ava i Londres mu Bwongereza yiyunga na Al-Shabaab mu mwaka w'2006. Al-Muhajir yabwije ijwi ry'Amerika ko yitandukanije n'uwo muhari mu 2013 igihe wamufata ukamufunga imyaka itatu. Leta ya Somalia yarashyizeho ikigongwe ku bazokwitandukanya na Al-Shabaab mu gihe bemeye kutazosubira mu bikorwa by'ubwicanyi n'ivyumviro vy'iterabwoba. Muri Afrika kandi n'amashinga mateka ya Burkina Faso ejo kwa kabiri yaratoye yongera iremeza itegeko riha abanyagihugu bavyifuza uburenganzira bwo gutunga ibigwanisho bito bito byo kwikingira inyuma y'igitero cy'iterabwoba cyahitanye abanyagihugu 32 mu mihana ibiri iri muri ico gihugu. Nta numwe yemanze ko yagavye ico gitero cyo ku munsi wa mbere Leta yise igitero cy'iterabwoba. Abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamiste nibo bakekwa kuba barateye isoko ry'ahitwa na Graogo bongera barayiturira yose. Abandi bane bati ahitwa Alamu ariko bo barishwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umukuru w'umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe Nelson Chamisa yashikirije jo kwa kabiri ku mugambwe wiwe arongoye MDC ugiye gutunganya imyiyerekano mu gihugu itumbereye gusatira Leta kugira itorere umuti ibibazo bya politike n'ubutunzi biri muri ico gihugu. Chamisa yavuze ko amategeko yemerera umugambwe MDC gutunganya imyiyerekano mu gihe bikenewe kandi ko uyu mwaka w'2020 ugiye kuba umwaka w'imyiyerekano y'urutavana ko hamwe no gukora. Ku bwishyiramwe mpuzamakungu ONU, Zimbabwe kiri mu bihe bitoroshye aho abantu barenga imiliyoni 5 bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa zihuta kubw'ubugaragwa hamwe n'ubutunzi bwasubiye hasi cyane muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres asaba kwa makungu aremera impande zirwanira ubutegetsi muri Libya gukomeza guhagarika imirwano nk'uko babyemeranije bongere binjire mu biganiro bya politike. Guterres yabibwiye abamenyeshamakuru inyuma y'inama yagiranye n'ibihugu 15 biri mu kanama ka unikajejwe umutekano ku isi, ababwira ibyafunditswe mu nama yabereye i Berlin mu Budagi ku munsi w'Imana ku bibazo biri muri Libya. Ibihugu byari muri iyo nama byemeranije kutivanga mu ntambara muri Libya no kubahiriza ihagarikwa ry'intambara ndetse no guhagarika ibirwanisho byinjira muri icyo gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyaratangaje ko hari umunyagihugu wacyo yanduye umugera ufatira ku bihimba byo guhema watanguriye mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa kandi umaze kwica abantu bashika 6. Abajejwe amagara y'abantu muri Leta ya Washington aha muri Amerika bashikirije ko umugabo yaje ava mu gisagara cya Wuhan yakiriwe mu bitaro afashwe n'indwara ifatira mu mahaha. Amerika igize igihugu wanduye uwo mugera inyuma y'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea y'Epfo hamwe na Thailand. Umutegetsi wo mu gihugu cya Uganda yatangaje ko abanyekongo amajana n'amajana bahungiye mu gihugu cya Uganda mu minsi yeze kubera imigwano ifatiye ku maboko w'igisibije mu ntara yo mu burengero bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Inama nshingamateka ejo ku munsi wa kabiri yaremeje integuro y'itegeko rigenga akarusho umukuru w'igihugu arangije ikiringo azohora aronswa mu Burundi. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tuyishikirizwa na mugezi wacu Diane Ninahazwe.
Integuro y'itegeko rigena urusho umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahabwa avuye mu mabanga yiwe ryemeje kuri uno wa kabiri n'inama nshingamateka ritomora ko umuperezida akukurutse muri aya mabanga atekere gumgasaba ko ahubwo bwofutswa. Pamphile Malayika yatowe mu ntara ya Muyinga.
Nta kuntu nakome nyakubahwa umukuru w'igihugu ashaka kuba azaba yatwaye nka manda zibiri aronka umushahara aronka najya amavantage yose aririye a son poste hanyuma arafindi manda tukongera tukamwubakira inzu vila musanze ateza ko yarayiyubakiye. Ikindi nicyo honorable Aloise aje kuvuga kuri zi miliyoni 500 nabo babonye ko ya 500 batoyandika mu kubiri jeho simvuga nkawe ahubwo mvuga yuko izi miliyoni 500 aho zari zikwiye kuvaho zose ni meyere allocation umugwe wavuze nayo ndikavaho.
Umushikiranganje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana wesuka bibona
uwahoza rongora igihugu uravye amabanga abarangura na ya risque navuga ni nabwigora tegeza gukora kumutekerera imiliyoni 500 muri yariti ni kintu gisanzwe cyane ahandi bisumba ngaho kure ariko ngaha mu Burundi ni guhagarara nyene ku mikoro y'igihugu na cyane cyane ko ari umukuru w'igihugu yicisha na bugufi. Nukuvuga yuko rero sumuvinerable birabereye ko igihugu yakoreye kimusohora kujya umwana waramureze akakubera umwana mwiza umusohora neza. Iyi ni ingingo y'inama nshingamateka ifata titureme ko wabaye umukuru w'igihugu abenegihugu bakamushima agaheza neza amabanga twebwe duserukira abenegihugu tubona ko ugo rwego twokwama turutera iteka tukamugabira.
Andi makenga kwa nshingamateka bamwe na bamwe ajanye n'umwanya ino ntegure y'itegeko yemerejwe ko kubwo umushingamateka yigenga yatowe mu ntara ya Bubanza Fabien Banciganino integuro yobwirijwe kwigwa n'inzego zizova mu matora yimirije mu Burundi.
Jibuna jewe nagize amakenga kuri integuro numva noshigikira wavuze yuko yotogwa n'indi registratire kubera iyo bariko barashiraho uturusho tw'umukuru w'igihugu hari ariko zo hagasinyira itegeko arishira ku mukono nabona ko byubaye byiza kumengo gyoshe yaje ku mukono n'ubundi azoba yamukoreye mu ngata kugira ngo nyene bigaragaze ko naka gace ka nyuma yakifashemo neza huko mugenzanje yavuze ati by'amatora n'ibindi mbega byoshika nk'ubu hagira igitsitara iteko ryamaze gutogwa cyoca bigenda gute ku mukuru w'igihugu
ivyo mushinga mateka Fabiano Banchiga nino avuga umukuru n'amashinga mateka Pascal Nyabenda avuga ko bitagira ishingiro
ngo kuritora umukuru w'igihugu ari bazoca yisijyangwa gihari none umuricaraje kandi kara gutera igitsu ko turiko turabihindagura dushura guhindura tukatuza cyangwa tukamanura ari ngahagwa batera igitsu mu murenganya nta uri ngaha kurenganzira bwose muri ofisi kubyandika kuko mu byumwe nta uri ngaha rero nta gitsura bikarabatera n'ukuri kandi urumva ko n'ibyavuye muri leta biza siko byaje birimwo ibiharuro birebire kandi byamuciye mu mazi yaraciye muri conseil des ministres kandi niwe ayirongora mugabo nta biharuro birebire yanditsemo n'ibyabaye modifiye byabereye muri commission
mu gihe umushikiranganje w'ubutungane yasiguriye inama nshingamateka ko batandatu mu bahoze bayoboye Burundi barimo Michel Micombero, Jean-Baptiste Bagaza, Pierre Buyoya, Cyprien Ntaryamira, Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye bategwa n'ubwo burusho kubera ko batashikanywe ku butegetsi n'amatora. Umwe mu banyepolitike bari mu Burundi yakurikiraniye hagufi izino nteguro y'itegeko ntashime ko dutangaza amazina yiwe yabwije ujya Amerika ko ari inyungu nyinshi za politike zabegereye umugambi uri ku butegetsi zihishije inyuma y'ico yise kurobanura abazohabwa ubwo burusho. Bitegekanijwe ko iyo nteguro y'itegeko icirungikirwa inama nkenguzamateka imbere y'uko itegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umurwi ujejwe atekazira mu Burundi CNDH usaba ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kubangira igikorwa cyo gukata amafaranga ku mishahara y'abigisha. Ni nyuma yaho abarimu bituye uyo murwi biyamiriza injizwa ku nguvu mu runani rw'amasendika y'abigisha COSESONA. Inkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rifashijwemo abakunzi baryo mu Burundi tushikirizwa na Desire Hatunyimana umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH watanze icegeranyo kuri wa kabiri ku bijanye n'impari zimaze iminsi hagati y'abigisha n'urunani rw'amasendika yabo COSESONA. Icegeranyo cakozwe mu minsi indwi n'umugwi w'abantu batanu bari baganywe na CNDH. Urongoye CNDH 60 Vinyi ni mubona asaba ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi guhagarika gukata amafaranga abigisha.
Usavye uko ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta akazi no gutanga akazi kubangira ku gikorwa cyo gukata ku mishahara y'abarimu mu kurindira ko bushikirizwa inzandiko z'abarimu babishaka kandi bateye ko umukono biyemeje ko binjiye kandi biyemeje ko bashaka guterera mu runani COSESONA. Kubahiriza ubushake bw'abigisha bafashe ingingo yo kuva mu runani barimo.
Kuvurunani COSESONA rushinzwe mwaka 2017 niho rwatangura gukata abarimo amafaranga 500 buri kwezi kumwigisha. Bikaba vyakozwe amezi abiri muri uyu mwaka kubera abigisha batavyemera. Mu mpera z'umwaka uheze niho COSESONA yasohora itangazo rivuga ko abigisha bose bategerezwa kwama bakatwa ayo mafaranga kandi ko bitangurana n'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020. Abigisha batemeye guhurikira mu runani COSESONA niko guca bavira hasi rimwe bakitura inzego zitandukanye kugira zamirire kuri iyo ngingo. Mu gihe runani COSESONA rwasigura ko ayo mafaranga yabafasha mu kuvuzanya amwe no gushobora kuguranana hamwe no gushigikira mu by'igihugu catunganije abigisha bo ntatusha babonamwe kuko umwigisha wese mu 180 barenga by'abigisha baharugwa mu gihugu cyose asanzwe afise sendika burikiyemwo kandi imukata amafaranga kubwizo mvo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yasavye ko hoba ugukwirikiza amategeko agenga amashirahamwe mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze ariko aratangira ikiganiro ku banyagihugu
kurizo no munsi kuja muri sendika umuntu ajamwe ishaka kandi aterera bishaka uburenganzira na kibazo cyari kwikwaba rero baterereje ntibaterere icyo kibazo na cyane cyane iyo ntererano izokora iki nico abari mateza kubaza babishimye ko izokora ibagirira neza bazoterera nkuko barabaterera mugabo datahuye neza parisubira ko byo nibisanzwe mugabo cyose kibazo cyategerezwa ko turadishinga kuko bijya nibitunganirize y'amashira hamwe uko ntakora no kuntu abaho mugiye abanyashira hamwe bashinye guterera nabo tutaterera amajana 5 n'umuriyo nuragutanga bivana uko ushaka utera ushaka ayo ufise mugabo ati nuzoje munsi yaya nico tuba twifuza yuko rero ngakino kibazo cyo tu vyimbye umutima icyo ni kibazo kijanye na sendika n'abari mu bwabo kandi sendika simwe baca muyo bashaka bagatera uko bashaka
inyuma y'amatohoza umugujejwe agateka kazina muntu CNDH wagize kuri izuguru zuguru hagati y'abigisha wasanzurana niko sesona ruriko rurenga amategeko kandi ko ariho tegwa ry'agateka kazina muntu
ntiyakurikije amategeko y'igihugu hamwe n'amategeko mpuzamakungu CNIDH iremeza ko ugukata ayo mafaranga ku mishahara y'abigisha batagishijwe inama ngo bavyemere ari uguhohotera uburenganzira n'umwidegemvyo wabo mu mashirahamwe bisanzwe bikingiwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ategekanya ko kwinjira mu ishyirahamwe harimwo n'amasendika ari uburenganzira bwa buri muntu atari agahato
mwamenya ko abigisha batatu barongoye amasendika bari bamaze iminsi bafunzwe ari bo Manuma Antoine Jean Niyongabo na Seriake Maniriza barekuwe ku muhingamuno wa kabiri
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri gute kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Leta y'u Rwanda yaratangaje ko igiye kukuraho ikiguzi cya visa ku bantu bose bava muri Afurika mu bihugu bigize ishyirahamwe Commonwealth cyo kimwe n'abava mu bihugu bigize ishyirahamwe Francophonie Perezida w'u Rwanda yabitangaje i Londres mu Bwongereza aho yari yitabiriye inama yahuje Afurika n'u Bwongereza ifite umugambi wo gushishikaza ishoramari Claire Akamanzi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB yaraha ikiganiro Venuste Nshimimana akorera ijwi ry'Amerika aho yarishikiye mu biro by'ijwi ry'Amerika biri i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza
Claire Akamanzi murakaza neza ku ijwi ry'Amerika
murakoze
muri hano mu Bwongereza mwari muherekeje umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mwashishikaje abashoramari kuza mu Rwanda niki mwababwiye kugira ngo bumve ku Rwanda rugomba kwitabirwa mbere ibindi bihugu
icyambere icyo twerekanye nuko ni ntambwe tumaze kugera aho igihugu aho twavuye naho tugeze mu byukuri birekana ko icyizere abashoramari bafite ku Banyarwanda ndetse no ku gihugu cyacu kiragaragara kandi kigenda cyiyongera buri mwaka hashize imyaka 9 amafaranga twinjize mu ishoramari yari hafi miliyoni 400 y'amadolari ariko ubu ngubu mu myaka ishize twageze kuri miliyari 2 hafi n'igice y'amadolari birekana ko habaye intambwe ishimishije cyane kandi nini cyane nababwiye impamvu ibyo byashobotse cyane cyane ni icyerekezo twashyizeho nk'igihugu n'ubuyobozi bwacu leta inshingano leta yashyizeho kugira ngo dushobore gushyira ishoramari muri priority dufite nk'igihugu naberetse infrastructure twashyizeho cyangwa ibikorerwa remezo twashyizeho kugira ngo byose bishoboka dufashe sector zitandukanye mu gucuruza ndetse n'icyoramari kuza mu gihugu cyacu naberetse n'ibigo twashizeho kugira ngo dufashe abashoramari cyane cyane nka RGB leta yahisemo gushyiraho ahantu hamwe umushoramari ashobora kugenda akabona serivisi z'ingenzi zose atagiye ahantu henshi atandukanye no guta umwanya aho gukora ishoramari ashaka ndetse n'ukuntu twashizeho korohereza ishoramari mu gihugu cyacu muri business climate amasaha umuntu akeneye atandatu gusa kugira ngo ashyireho sosiyete ye uburyo tugenda dufasha kugira ngo umuntu ushoramari abone ubutaka niba afite ikibazo akajya muri courts zacu igihe bitwara kugira ngo umuntu ashobore kujya mu nkiko akavaho vuba vuba byose naberekanye kuri business climate muri make n'intambwe n'ibyo twashyizeho kugira ngo bishoboke kandi ndumva ko nk'igihugu cyangwa ubukungu bwacu hari icyo tumaze kugeraho dushobora kwerekana tuzi ko dufite icyizere ndetse dushobora no kwerekana ibyo tumaze kugeraho
Mukanya bavugaga yuko ubu ngubu u Rwanda ari cyo gihugu cya kabiri gitegura amanama muri Afurika nyuma ya Afurika y'Epfo ibyo mwabigezeho gute
Icyo twatangiyeho ni kugira ngo tukumve icyerekezo leta yahisemo kugira ngo tube igihugu gihuza Afurika nka gateway niba umuntu ashaka gukora business akanyura mu Rwanda ariko akagera muri Afurika yose muri icyo cyerekezo habaye gushiraho priority yo gushiraho amanama mu Rwanda kugira ngo amanama ashaka cyane cyane abantu bo muri Afurika baze mu Rwanda bagahurira mu Rwanda ariko kugira ngo ubishoboke byasaba ibintu byinshi byasabye cyambere kugira ngo tworohereze abantu baza mu Rwanda twakuyeho visa munakene visa kugira ngo abanze akishake embassy aho ari embassy imufashe kubona visa twarabikuyeho ubu ngubu buri muntu ku isi yose ashobora gufata indege akaza mu Rwanda akabona visa amaze kugera mu Rwanda ndetse uyu munsi president wacu amaze no gutangaza ko tujye kuguraho n'amafaranga dusaba abantu kugira ngo babone visa muri make na visa abantu bazaba bakeneye mu muri African Commonwealth na Francophonie so ibintu nk'ibyo ngibyo bifasha abantu kuza mu gihugu mu manama vuba kandi ibyo dushaka
ariko nimba mbyumva neza nta muntu uzongera kwishyura kugira ngo yinjire mu gihugu
na muntu uzongera kwishyura uturutse muri Afrika muri Francophonie no mu bihugu byo muri Commonwealth ni hafi ibihugu byo
nta usigaye bose bazajya binjirira ubuntu
ntabwo ari bose ariko ni benshi ari ibihugu bitari muri Commonwealth bitari muri la Francophonie ndetse no muri Africa Union so ariko byinshi bizaba birimo already ariko impamvu tubishyiraho nubwo hari amafaranga bishyuraga tubona ko inyungu igihugu cyacu kizagaragaza riruta amafaranga tubona mu mavizi ubu ngubu so turimo kureba imbere turimo gutekereza imbere aho amahirwe abantu bazana mu gihugu cyacu baje gusura ni byinshi cyane birenze amafaranga ya visa
icyo nicyo kibaza abantu bari buze kwibaza nange nakibazaga kubera ko ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu by'Iburayi byinjiza amafaranga menshi kubera za visa bitanga u Rwanda ruze yuko visa rugiye kuzikuraho hari igihombo muzagira ariko se muzunguka iki muzunguka mute kandi ryari
wa muntu wagomba kwishyura visa ina amafaranga ngahe ni amafaranga amadolari 50 gusa ku muntu ariko umuntu uje mu Rwanda arije ibiryo akoresha taxi kugira ngo ave ahantu hamwe agere kuri handi hantu aja kwidagadura kumugoroba agashaka aho ashobora kugenda afata itike aho avuye ashokoresha Rwanda cyangwa indi ayo mafaranga arenze amadolari 50 gusa ya visa bivuze ko tuzunguka birenze inshuro nyinshi abantu baje mu gihugu cyacu kuko hari amafaranga basiga baje mu gihugu cyacu niyo mpamvu twabibonye ko na mpamvu yo gutinda ku mafaranga make
Kriya Akamanzi ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwahaye ijwi rya Amerika
Murakoze cyane Veniste
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika Adresse ni VOA Radio yacu
na ya leta zo muri Amerika ejo ku munsi wa kabiri yaratanguye kuranisha ku mugaragaro impeachment ya president Donald Trump nurubanza rutanguye mu mwumvikano muke ku vyerekeye amategeko ngenderwako idonido inkuru dutega amatwi umwenzi wacu Edi Rwema.
Kwikubitiro ryiburanishwa havutse impaka ku mwanzuro watanzwe na Perezida wa Sena Mitch McConnell ukubiyemo amabwiriza ngenderwaho muri iryo buranisha. Muri uwo mwanzuro harimo ko impande zombi ni ukuvuga uruhande rw'ubushinjacyaha rugizwe n'abadepite b'abademokrate n'uruhande rugizwe n'abavoka bunganira Perezida Trump bazahabwa amasaha 28 buri ruhande kugira ngo batange ibisobanuro ku kirego. Ayo masaha ntagomba kurenga iminsi itatu. Uwo mwanzuro wa Mitch McConnell w'umurepubulike icyakora ntuvuga niba muri iryo buranisha bazemera guhamagaza abatanga buhamya cyangwa ngo bakire ibimenyetso bishinja cyangwa bishinjura Perezida Trump. Kuba ntacyo uwo mwanzuro ubivugaho byakuruye impaka ndende ku ruhande rw'abademokrate bavuga ko icyo abarepubulike bagamije ari ukwihutisha urubanza kugira ngo bagire Perezida Trump umwere batitaye kugushyira ahagaragara ukuri. Chuck Schumer ukuriye abademokrate muri Sena yavuze ko iburanisha ritagira abatangabuhamya utaryita iburanisha. Yavuze ko uwo mwanzuro wasohowe na Mitch McConnell ari igisebo ku gihugu. Yahise atanga urutonde rw'abatangabuhamya yifuza ko bahamagazwa bagatanga ubuhamya. Uruhande rw'abunganira Perezida Trump bo bakomeje kuvuga ko impeachment ye itari ngombwa ngo kuko nta tegeko na rimwe yishe ubwo yasabaga Perezida wa Ukraine gutangiza iperereza ku mukandida w'abademokrate ku mwanya w'umukuru w'igihugu Joe Biden n'umuhungu we Hunter. Abunganira Perezida Trump bavuga ko icyo abademokrate bagamije atari ugushaka ukuri ko ahubwo bifuza guhindura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka w'2016 no gutobera Trump mu matora yo muri uyu mwaka w'2020. Uruhande rw'abashinjacyaha rugizwe n'abadepite b'abademokrate rwo ruvuga ko bafite ibimenyetso simusiga byemeza ko Perezida Trump yakoresheje nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politike kandi ko yatambamiye imikorere y'inteko ishinga amategeko. Icyakora nubwo abademokrate baba bafite ukuri mu byo bavuga bizagorana cyane guhamya Perezida Trump ibyo byaha kuko ishyaka rye ry'abarepubulike rifite ubwiganze muri Sena. Ni ukuvuga abasenateri 53 kuri 47 b'abademokrate. Kugira ngo akurwe ku butegetsi bisaba ko nibura 2/3 byemeza ko yahamwe nibura n'icyaha kimwe kuri 2 ashinjwa. Bivuze ko abademokrate bakeneye nibura abarepubulike 20. Kugeza ubu nta musenateri w'umurepubulika wari watangaza ku mugaragaro ko azatora guhamya Perezida Trump ibyaha. Amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu avuga ko biteze ko iryo buranisha ritarenza ibyumweru 2, ariko icyo gihe gishobora kwiyongera igihe Sena yaba yemeye gutumiza abatangabuhamya ku mpande zombi. Biteganyijwe ko guhera kuri uyu wa gatatu kugeza ku wa gatanu umwanya munini uzaharirwa abademokrate kugira ngo basobanure neza ibikubiye mu birego byabo. Abunganira Perezida Trump bo bazatangira kugira icyo bavuga kuri icyo kirego guhera ku wa gatandatu. Perezida Donald Trump abaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu mu mateka yacyo abadepite bashyizeho ikirego ku mugaragaro. Abandi ni Andrew Johnson mu mwaka w'1868 na Bill Clinton mu mwaka w'1998. Aba bombi bagizwe abere bakomeza kuyobora igihugu.
Tuti bwese mkundi radio hijwija Amerika harigani watu wateguli mraka kanya wigaru kinga tumoneo kandi ya kanya kugoshimi na ingenieur ya dufashe mwengi ya bugizuma hamuna fasira ya dufashe kwe giranya wigaru watu wateguli kuri mikro mwali kumuna Federica Ngunikije ama kuru na yomu ashkijwa na Aloise Bigirimana mga koze kundu tagamatukui tulabifurije ama horo numonsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.